ndio kubwayo
Dabaramu kijimwe bwe mwese mwahisemo radio isanganiro François Kimana ari mu buhinga bw'ivyuma no makuru hagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira urubanza rwa Sandra Muhoza ruri mu mwiherero kuva kuri uyu wa gatatu n'inyuma yo kumvirizwa imbere ya Sentare subiramwe imanza ya Ngozi waserukiye umushikiriza manza mukuru yegamiye yo Sentare akaba yasabiye uwo mumenyesha makuru kubandanya afunzwe mu kurindira ku rubanza ruburanishwa mwidonido ibiciro by'ibikoresho by'umuyaga nkuba n'ivyuma by'amapikipiki ngo byaraduze mu kiringo cy'amezi atatu arangiye abadandaza bemeza ko vyigwije ko hafi kabiri bagasigura ko byatumwe n'ubukene bw'amafaranga mvamakungu hamwe n'ikena gigitoro kontenere 40 z'ibidandazwa bigizwe n'impuzu ibitambara bashoneshamwo n'ibindi bitari bike by'ishirahamwe Tanganyika Business Company kuri uwa kabiri ku mugoroba niho batangura kubishikana ku cicaro c'iryo shirahamwe igihanga ngo biturigwe aho ngo ni kubera ko byataye igihe bikaba byaturutse ku matati hagati y'iryo shirahamwe n'ikigo Aubert ibyo bidandazwa bikaba byari byashitse mu 2018 mukanya muca mubikurikira mwidonido
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaramutsa ibidandazwa bigizwe n'impuzu ibitambara bashonesha mu impuzu amatapi amarido ibirato n'ibindi bitari bike byishirahamwe Tanganyika Business Company kuri uwa kabiri ku mugoroba niho batangura kubishikana ku cicaro c'iryo shirahamwe igihanga ngo biturigwe kuko vyataye igihe bikaba byari byuzuye kontenere 40 nkuko muri iryo shirahamwe babimenyesha Utoyi Egide Muhanuzi hajejwe amategeko muri iryo shirahamwe asigura ko ivyo bidandazwa vyavuye hanze kuva mu 2018 ngo haba ukutumvikana hagati yabo n'ikigobere ku mafaranga yo kubirihira inkuru tubaza Space Caritas Kabanyana
Bimwe muri ivyo bidandazwa vyari vyamaze gushika ku mutumba wa Cabiza muri zone Gihanga aho ishirahamwe Tanganyika Business Company ryaremiye ibikaje kuri uyu wa kabiri bigizwe n'impuzu amatesi amatapi amarido ibirato n'ibindi byahavuye biturikwa ku mugoroba w'uyu wa kabiri muri Tanganyika Business Company bavuga ko ivyo bidandazwa byashitse mu Burundi mu 2018 mu kigo ca leta kijejwe kwegeranya amakori Aubert ngo babaciye amafaranga menshi Fred de Douanema mu Gifaransa haca haba ukutavyumvikana ko biraja no mu butungane nk'uko Egide Butoyi umuhanuzi ajejwe amategeko mu ishyirahamwe Tanganyika Business Company abisigura mu nyuma ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN ngo carasuzumye gisanga ivyo bidandazwa bidakwiye gushirwa ku isoko kuko ngo byari byarataye igihe ariko gufata ingingo yo kubiturira mu ishyirahamwe Tanganyika Business Company ngo nagahombo kanini kubona ibyo bidandazwa batashoboye kubironka ngo babidandaze nkuko Egide Butoyi abandanya bivuga agasaba leta ko yoha ishyirahamwe Tanganyika Business Company ndishi y'akababaro mu kigo kijejwe kwegeranya amakori ya leta Aubert batumenyesheje ko baja kugira icyo babivuze ko mu nyuma Space Caritas Kabanyana igihanga hajye isanganiro
akoze Kabanyana abadandaza b'ibikoresho by'umuyaga nkuba n'ivyuma by'amapikipiki bamenyesha ko vyaduze ibiciro ngo bikaba vyigwije ko hafi kabiri mu kiringo cy'amezi atatu arangiye bamwe mu baganire n'isanganiro bavuga ko ivyo biva ku bukene bw'amafaranga mvamakungu hamwe n'ikena gigitoro bagasaba leta gutorera umuti ico kibazo kubera ko batari ko baroroherwa mu buzi bwabo biturutse ko atabaguzi benshi bakironka nimugiye ku isoko yo kuri magendi igiciro cyo kuvunja amafaranga mvamakungu biboneka ko cyabagabanutse muri ico kiringo
kintu kimwe gihari kintu cyaduze biragora kugira ngo gisubire kumanuka umba nkayo watch par exemple ona nka prise na interrupteur nibintu mu minsi heze gusanga igurwa 4000 par pièce mugabo yaraduze iraja ku 5000 aci minsi iradugira aja ku 6000 ubu we tuvugana igeze ku 7000 ibintu by'insinga nazo ngizi insinga hari insinga usanga metero yahora igurwa 3500 iradugira aja ku 5000 urumva yuko biri ku murindi nyene wo kuduga kumanuka ntibimanuka iraduga gusa par exemple aho nka cabre ya 3x2.5 yahora ku 8000 imetero ubu we tuvugana igeze ku 12000 amafaranga yo kurangura niyo ngira ngo agorana urabona toro byaraduze déplacement aho ruri ha mu minsi yeze uvuye nko gutora ibintu ubusiyukiriye ni ibintu bijanye n'iduga ry'amafaranga y'amadevize tugasanga no kuboneka naboneka
ibiciro by'ubiri hejuru rwose kwera nk'amavuta twagurisha 5000 n'iyo minsi heze ubu ni 25000 ipine twagurisha 40 ubu ni 104 ijanti twagurisha 40 ubu ni 80 transmission twagurisha 35500 ubu ni 80 twego batubaranga ni dollar riduga
aya bikera bizimba kabisa ntabwo raje nahora ngura 4000 kurangura twabanyinje nko gutora utuntu umva uko ambwiye kwigeza ku 9000 yigujije kangara niyo mpamvu ucubona nce mbanza kugira iki kumva nagatima gasimbye gatoya kwera uko uvuyeho ugarutse usanga byongeye kuduga sinzi rero impamvu mugaba bamwe bacatubwira ngo idolari itariduga natwe aho tugiye kudandaza uzawumva ati idolari ngo ryarakorotse ubu ntitukironka n'abakiriya kabisa nk'amapiyese tuvuga ati na yaradake araduga cyane rwose kuko arahurumbirwa cyane ni ukuvuga nta transmission zirya moto za kayuki ahora tirangura senkantu swasantu urumva ni katrete
ikintu twosaba leta nuko yogerageza korohereza abadandaza mu kubafasha kuronka amafaranga yo kurangura byoroshye aya madevize abonetse neza ku rugero nibaza ko leta yatangira ko byofasha
kwebwe nk'abadandaza bato bato twosaba yuko bokorohereza abo badandaza bakuru bakuru bakaronka iryo dolari bizimbutse kubera twabariye kiri mu dupfungu za twati dolari rirazimbye niko guca baduhira ibintu bizimbye urumva rero nka leta yo sahiriza abo badandaza bakuru bakuru b'emporota bakaronka iryo dolari hanyuma tukabona ko kuronka ibintu bizimbutse
basaba yuko nyine boraba nyine babigenza iryo dolari bavuga ikagabanuka tukaraba yuko natwe twokoroheba kuko ubonye abakiriya benshi n'ufise imoto kugira ayikoreshe biramugora tumavuga ati kambe ndakiryamitse muhira ati nibyakoroka nzoyikoresha mugabo gacu usanga hagukoroka bitera bigira iki biduka
igurirana ry'abantu kutamenya igitigiri c'abarimyi n'ivyo barima amategeko adatomoye neza no gucirwa mu gutanga ifumbire n'imbuto ni zimwe mu ntambamye zihanze igisata c'uburimyi mu Burundi ni vyashikijwe na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome gishinze kugwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta akaba ari mu nama yo kurabira hamwe intambamye zihanze igisata c'uburimyi nk'inzitizi yo kugera ku mbona kazoza aho bakavuga ko naho leta ishiramwe twigoro ngo hakwiye kubaha amategeko agenga uburimyi kuko basanga abari mu nzego z'igihugu bijukira kurima bigaca bituma abarimyi bato bato bataronka ifumbire ku gihe
nkubu bakubwiye RPIB mu ma indicateur ya mbere yerekana mu byukuri ko igihugu kiriko kiraduga mu by'ubutunzi uraba ico bita RPIB parabita canke ingene IPIB iduga mu buryo rusangi niyo indicateur amatere macroeconomic bafatira ko ya mbere twebwe rero uravye RPIB parabita mu Burundi urabona ko mu byukuri ubutunzi butaduga ku rugero ruhagije iyo ni indicateur hariho rero iyindi indicateur ihambaye da demografike nimeze mu Burundi ingene todo croissance economique imeze n'ingene pression demographique imeze urabona ko nk'ama pourcentage pratiquement asa n'ayameze cyo kimwe oh iminwa yifungura ari myinshi hanyuma ubutunzi ntiweze ngo buduke kugo rugero w'ingene iminwa ifungura hacabikibaze burya iyo niyo ntambamye ya mbere intambamye ya kabiri jewe mbona na ma statistiki abarimyi barima ni bangahe kigira kabiri ivyo barima ni ibihe no gukategoriza mu marejo byo nta bihari ugacho usanga imirima y'abasuku abatwara yo yiratagase cyane gusumba ivyo abantu bato bato nivyo n'ukuri harimo mu kibazo kandi kibazo cy'intwari bereye muri rusangi twe dukunda kuvuga kibazo rero n'ukuri ni ngorane usanga bajya abantu baba bafise nyene ngende bashobora kubishikira usanga birumpu bwa mbere leta nishireho ico bita stock strategique y'imbuto n'ifumbire kubujye uburimye nibwaza ifumbire iboneke hakirikare abarimye bayironke hakirikare babironke n'imbuto hakirikare kugira bigire neza ikigira kabiri ni hajeho cyo bita les données statistiques ama données akenewe kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza kuko ikindi nacho nuko buri mwaka bajya abantu bari muri byo byose bagira inama d'évaluation imbere y'isezo imbere y'ukwiba kugira ngo batore umuti w'intambamye leta nikora ibishoboka byose bibintu byukubyara irabu kungene ishira he demezire
isanganiro
inama isumbingimba
amakuru twabateguriye arabandanya waserukiye umushikiriza manza mukuru yegamiye senari subiramwe imanza ya Ngozi asaba ko Sandra Muhoza abandanya afunzwe mu kurindira ku rubanza ruburanishwa mu idonido nivyasabwe kuri uyu wa gatatu uwo mumenyesha makuru yarengutse imbere ya senari subiramwe imanza ya Ngozi abashingwa manza biwe bakaba bari bunguruje urubanza kuvyerekeye ko Sandra Muhoza uwo mumenyesha makuru yoburana yidegemvya kuko afunzwe atamategeko akurikijwe n'inkuru tubaza Apollinaire Muzagara
muri yo ntahe cese abashingwa manza Remise Nsabimana Eric Ntibandetse na Prosper Niyo Yankana basubiriye kwereka abacamanza ba Senari Sobe manza ya Ngozi ingene Sandra afunzwe hadakurikijwe amategeko aho naho ni nko gufungwa na Parke ya Republika ya Ngozi atamutahe umuhagarika utanzwe niyo parke uhari kandi akaba atanicegeranyo cuko yumvirijwe niyo parke kihari nibindi ni mu gihe Senari Sobe manza ya Bujumbura Meri yavuze ko ataburenganzira ifise bwo gucirira rubanza uwo mumenyesha makuru gutyo iba itesheje agaciro ibimaze guhugwa vyose kuri iyo dosiye ya Sandra Muhoza nkuko abo bashingwa manza ababivuga parekeyo ivuga ko yisunga ivyegeranyo n'umutahe byakorewe ibujumbura by'abashingwa manza biyamiriza gutyo bagasaba ko sentare urikiza amategeko Sandra Muhoza akaburana yidegemvya akanaja kwivuza kuko amagara yiwe atameze neza waserukiye umushikiriza manza mukuru Ngozi yasozere asaba ko uwamenyesha makuru n'ubunda burana afunzwe ibitakiriwe neza nabo bashingwa manza bakizera ariko ko Senari Sobe manza ya Ngozi izosoma amategeko gutyo ikamurekura abo bashingwa manza bagasaba ko ingingo izofatwa hatarenze amasaha 48 nkuko amategeko abivuga Ngozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro
arakoze Muzagara gufatwa nabi mu miryango kuja mu ibarabara no guheba amashure ni zimwe mu ntambamye abana bafise abavyeyi bari mu ibohero bagira bikavugwa na Sabiyumva Savin aserukira ishira hamwe rikurikirana gateka k'abana bafise abavyeyi mu mabohero n'abana bavukira mu ibohero akaba hari mu kiyago n'abamenyesha makuru kuri wa gatatu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wariwe abana uhimbazwa itariki 20 munyonyo Sabiyumva Savin agasaba imiryango isigara nabo bana abavyeyi bari mu ibohero kutabagira ibikoresho no kubakurikirana
abana basize mu miryango batashoboye gufatwa neza agateka kabo katashoboye kubahirizwa aho mbere twagiye dusanga mu bo twashoboye kujya kuraba mu mihana nko twagiye dusanga abo bana byarashitse imiryango yabashigaranye ibafata nabi bamwe baraheba amashuri abandi bajya mu ibarabara bamwe nko mu bana babigeme basa n'abakoze ugacusanga bariko ba shira mu ngiro ishingano umuvyeyi wabo yari gukora izo shingano akazikora atarakwiza imyaka yo kuzikora ugasanga byamushikiye giturumbuka bigatuma izo shingano zimuremera rimwe na rimwe ugasanga yagiye mu bidashoboka aho mbere bamwe bajya no mu busambanyi bikaba viramwo kubura ingene bategekanya kazoza kabo tugasaba rero yuko abo bantu bo mu miryango basigarana abana abavyeyi babo babagiye mu mabohero bo kwigenga ubuntu bakubahiriza agateka kabo na cane cane imbere ya byose mu kubafasha gukurikirana ivyo imiryango abavyeyi baba ari mu ibohero baba basigiye hanyuma abo bana ntibabagire ibikoresho ahubwo bakabafata neza bakitwaririka kubategurira kazoza keza ariko kandi turasaba yuko leta biciye mu bushikiranganje bw'ubutungane hoshigwaho amategeko agenga abo bana na cane cane ayaza guhana umuntu urya muntu wo hafi wo mu muryango w'abavyeyi biwe yasigaranye abo bana mu gihe vyoshika akonona amatungo y'abana canke akabafata nabi canke akabakorera ico ari co cose co tuma kazoza kabo katagenda neza canke gahungabana.
Ibitanda 67 hamwe ni matera 85 nibikoresho vyishure bitandukanye nivyo vyononywe n'umuriro wadutse mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri kwishure gisumbuye gy'indaro rya Musema muri komine Kayanza intara ya Butanyerera. Umuyobozi w'iryo shure akavuga ko mu vy'umuriro wononye harimwo n'ivy'abanyeshure bambara agasaba abagira neza babishoboye kubagarukira ko nanarijya ari mu gihe himirije ibibazo n'inkuru dukesha mugenzi wacu Patrick Sengiyumva.
Kumenya amategeko ni ngombwa.
Kumenya amategeko ni ngombwa.
Kumenya amategeko ni ngombwa.
Ikigo kirangura kikongera kigashora ubutare bucukuwe mu buryo bubayabaye bita Comptoir d'achat et d'exportation des mines mu rurimi rw'Igifaransa gihabwa uruhusha rwo kubikora rw'imyaka itatu hisunzwe ibisabwa biri mu itegeko nshikiranganje mu byo bujejwe harimo ubutare n'amakariyeri ibyo biri mu ngingo y'140 y'itegeko rigenga ubutare yo kuwa kane myandagaro 2023 tubandanya tubasomera. Magiwe mukuru w'igihugu aheruka gutanguza icese igikorwa cyo gushora hanze ubutare butandukanye. Stella Ndayishimiye.
Inyigo y'141 y'iryo tegeko ivuga ko ishyirahamwe rifite icyicaro mu Burundi mu gihe rifite intumbero yo kugura, kugurisha no gushora hanze ubutare butandukanye bucukuwe mu buryo bubayabaye bitegereza kugira izina ry'ikigo kijejwe kurangura no gushora ubutare hanze bita Comptoir d'achat et d'exportation mu rurimi rw'Igifaransa mu gihe rikwije ibisabwa n'iri tegeko. Icyo kigo rero gihabwa uruhusha rw'imyaka itatu hisunzwe ibisabwa n'itegeko ry'umushikiranganje mu byajejwe harimo ubutare n'amakariyeri nk'uko biri mu ngingo y'140 y'iri tegeko. Geko iyo ngingo itegekanya kandi ko leta ishira muri ico kigo kijeje kurangura no gushora hanze ubutare bucukuye hakoreshejwe uburyo bubayabaye ibice vyababa 25% mu mutahe ico kigo gikoresha naho biruko no mu gihe leta itashizemo umutahe ico kigo kiraronswa uruhusha rwo kugurura ibikorwa vyaco. Inyuma yo gusuzuma wasavye uruhusha ukutamwemerera kugurura bicishwa mu rwandiko.
Vugundemeshe abarongozi hamwe n'abatowe baba bakwiye kubaza abo barongoye canke aba batoye imigambi babona yoshigwa imbere iyo batabajijwe havyuka imyidogo igashobora gushikana ku mabiki vunga nk'uko bivugwa n'umuhinga mu by'ugutatura matati bidaciye mu ngimba. Ibi birashimangirwa na bamwe mu ba muri zone gashikanwa ya komine Tangara babona ko hari bikogwa batagishijwe inama maze bigacha biheza bikonona iterambere. Mihaye Kanyange
abatutwara bo baje hano hamwe bakiyegera bakatukora iki
hakaba harimwe nk'umugwi
ufise abo banyagihugu bo muri zone gashikanwa batanga akarorero k'inzu y'inama yubatswe ngo nubwo yari kenewe ngo siyo yari yihutigwa
hariho sare yubatswe kandi nziza yari kenewe ako tubiravye abye ivyari kuba bikenewe cyane byihutigwa nabona ko hari kwihutigwa nk'amashuri y'abana bivanye n'aba bana baguma bari ku rugero rwo kwinjira amashuri mu wa mbere
baguze imodokari y'ibene muri make yari kenewe ariko bari bakwiye kubanza bakaraba yuko umwenegihugu nawe hari ibintu abakeneye
mwisanzwe jewe nk'amazi amazi ari imbere y'ibindi kugira ngo abene igihugu habisuku
icyari kubuza imbere kwari gukwiragiza amazi
aho ni umuhinga mu by'ugutatura matati bidaciye mu ngimba Remi Habyarimana afatira akavuga ko abarongozi n'abatowe baba bakwiye kwegera abo baserukira bakayaga ivyoshigwa imbere y'ibindi
niba ari commune kanaka si buramatandi canke umushikiranganje canke wundi wese yategereza gutegura ibizokorerwa muri iyo commune atabajije abonyene bo muri iyo commune nuko uvuga nibo rero ugenda ukabaza ukagira uti mbega ivyihutirwa muri iyo commune bikenewe kurusha ibindi nibi mu ntwaro nziza abarongozi abatowe canke bamwe baba bari mu bibanza by'ubuhinga bose baba bazi ko bariko barakorera abene igihugu bari abantu bari hasi igihe rero abo babizi ko bariko barakorera barya nyene ni vyiza ko bababaza mu nteguro bakababaza ati mbega none ivyo mwe mubona vyoje imbere mu bindi nibiye
Nayo Jean-Marie Niyonkuru arongoye zone gashikanwa ati ibintu byose byoca mu nama
ibintu byose byaciye mu nama nibaza ko atakidashoboka birashobora gushika nk'inama ya commune bakiga ko hokuba kwisare mugabo atwebwe tukaraba tugasanga byukuri nubwo bubatse iyo sare yari honneur ku commune ariko ubenegehugu ugasanga ariho utuntu usanga badakwije
iyo ivyihutirwa mu kubaho kw'abatwagwa bidashizwe imbere habanje kuba inama n'ingingo ngo hashobora kuvyuka mabi y'ikivunga nk'uko umuhinga Remi Habyarimana abivuga
ingorane rero zishoboka nuko abantu baca bugira imitima mibi baca batangura rero kuvuga amajambo mabi kandi amajambo mabi atanguye kuvugwa usanga jewe rero ndiko ndavuga nkavuga nabi umugenzi wawe musaza wawe muvyara wawe hanyuma hagati yanje rero hagacaba ibibazo kuko je ncamba umwansi w'umukunzi wawe hanyuma rero ugacusanga abantu mu rubano biratanguye gutera ibibazo ingene babana ingene bavugana noneho bigateba biba intanduro ya vya bindi bishobora kuva mu mashibika ja mu migere
uyo muhinga kabona ko ho kubahiriza zwa intambuko ziranga demokrasi mu kwitoza hagashigwa imbere imigambi gucyo hakubakwa ikibano kiziringyane
amakuru twabateguriye ni hano tuyagarukirije mwakoze kubona mwadukurikiye François Akimana niwe yari mu buhinga bw'ivyuma mwese mugira ibihe byiza